Imwumviriza ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Juti zacu mwaramutse. Ni Fidel Niyongabo abaramutsa. Radio ijwi rya Amerika ni ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 25.31 na 41. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104.3. No mu karere ka Kisoro muri Uganda muratwumvira kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora. Umunsi wa gatandatu muhire kuri mwese nshuti zacu. Tugiye guhera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara, nacyo niyo carangira turabashikiza ikiganiro cy'umuziki kaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Sentare ntanyinyuzwa y'u Burundi yahanishije ku mugoroba weje ku munsi wa gatanu umunyororo wo gupfungwa ubuzima bwiwe bwose Alain Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere. Urubanza rwabereye mu ibohero rikuru ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi Gitega. Irindi twumvirize umumenyeshamakuru Eloge Wilikanez.
Urubanza rwasomwe ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu. Amasoko y'ijwi rya Amerika yatubwiye ko mukuru wa sentare ntanyinyuzwa ubwiwe Emmanuel Gateretse yidugiye gushikiriza urwo rubanza wahoze ari umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni mu ibohero rikuru rya Gitega ku murwa mukuru wa politike yahafungiwe kuva mu kwezi kw'indwi mu mwaka. Ibyaha byose umushikiriza manza yagirije Bunyoni sentare yamuhaniye atana kimwe kivuyemo nabyo ni uguhungabanya umutekano w'igihugu, uguhungabanya ubutunzi bw'igihugu, ukwishimikiza amabanga kugira ashike ku nyungu ziwe bwite, ugushaka kwica umukuru w'igihugu hakoreshejwe amangetengete, ugutuka umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere, ugushaka kwica umukuru w'igihugu mu ntumbero yo gutembagaza inzego zitorewe n'abanyagihugu hamwe no gutunga ibirwanisho badafitiye uruhusha. Sentare kandi yategetse ko hafatwa ubutunzi bwose bwa Bunyoni. Mu isozera ry'imburano kuwa cyenda ukwezi kwa cumi na rimwe guheze, umushikiriza manza aturukiye leta muri urwo rubanza yari yavuze ko ubutunzi Bunyoni afise budasiguritse bungana n'amazu n'ibibanza 153 n'imodokari 43. Abandi bantu batandatu baregwa mu rubanza rumwe na Jenerali Bunyoni nabo nyene basomewe urwo baciriwe. Koloneli mu gipolisi Desire Uwamahoro yahoze arongoye igipolisi kijejwe kurwanya imigumuko BAE na Samuel Destine Bapfumukeko, umukozi mukuru w'igendereza ry'u Burundi bahanishijwe munyororo w'imyaka 15. Ubuserukira leta yari yabasabiye gufungwa imyaka 30. Aba bagirizwa gufatikanya na Bunyoni no kumena amabanga y'akazi ahanini. Abandi bagabo batatu aribo Komene Niyonsaba yarajejwe inyubako z'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere, umushoferi Zahake Banigwa n'inzigo na Melikiade Nduwimana umukuru w'umutumba Mubone muri komine Kabezi mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi, aho inzego z'umutekano zavuze ko zafatiye Alain Guillaume Bunyoni yihishije mu kwa kane uyu mwaka, bahanishijwe umunyororo w'imyaka 3/1. Umunyororo umwe yejejwe ni Didas Giraneza, umushoferi w'ukirimba kwa Bunyoni. Urubanza rwasomwe mu rurimi rw'Igifaransa nk'uko abari mu cumba rwasomewemwo bavyiganirijwe ijwi rya Amerika. Jenerali Bunyoni niwe yasiguriye abapolisi bato bato mu Kirundi kubera hari zabasiga. Nta mushingwamanza yari yitavye ku ibohero rikuru rya Gitega, aho umukuru wa sentare ntanyinyuzwa yasoma ingingo abafunzwe bafatiwe. Ikindi amasoko y'ijwi rya Amerika yatumenyesheje n'uko abahanywe batahawe kopi y'urubanza kugira bayitere ku mukono. Isoko y'ijwi rya Amerika mu rukiko yatubwiye ko Jenerali Bunyoni yumvikanye yidoga agira ati uru rubanza baruciye gihuti huti kuki birute bataduhaye amakopi kugira tuyasinye ko tuzobone kunguruza. Yongera ko ati mukuru so mumengo bafise ubwoba. Bunyoni kandi yabonetse yafise akabiri keza aja kubwirwa igihano yahawe urubanza ruheze yakoranije, aho basangiye dosiye maze ababwira ati ubutungane ntiburangiriye ngaha. Ijwi rya Amerika ntiryashoboye kuronka kuri telefone ya mushingwamanza yunganira Alain Guillaume Bunyoni. N'ubutumwa bwanditse kuri WhatsApp, Maître Placide Gatoto ntiyabwabusubize kugera igihe twateguriye inkuru. Niyadusubiza tuzobibagezaho mu makuru yacu akurikira. Nk'uko mu gihe cy'iminsi ine urubanza rwo mu mizi rwamaze atabaserukira amashyirahamwe yigenga canke za ambasade baroye kugumviriza, nk'uko vyagenda mu manza zo muri kahise zerekeye abamenyeshamakuru, abanyepolitike, abategetsi n'abahanira agateka ka zina muntu, n'uyu munsi nta wakirazira yahabonetse. Alain Guillaume Bunyoni yagumye yabwira sentare ko ariko arenganywa kandi ko ata bantu bo kumwagiriza bigeze bazanwa imbere y'abacamanza. Eloge Wilikaneza, Ijwi rya Amerika.
Amasezerano mashasha hagati y'Ubwongereza n'u Rwanda yorungika abimukira mu Rwanda abandanya gutera imbari hagati y'abanyapolitiki abanyamategeko n'abaharanira uburenganzira bwa muntu mu Bwongereza no ku isi. Edi Gwema adufite ibindi kuri inkuru.
Aya masezerano mashya yasinyiwe mu Rwanda mu ntangiriro z'iki cyumweru. Ku ruhande rw'Ubwongereza, Minisitiri w'umutekano James Cleverly niwe wayashyizeho umukono, naho ku ruhande rwa Leta y'u Rwanda ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Vincent Biruta wasinye aya masezerano mashya. Mu biyakubiyemo harimo ko u Rwanda rwiyemeje gufata neza abimukira bazava mu Bwongereza kandi ko rutazigera rubohereza mu bihugu bakomokamo. Ibihugu byombi bivuga ko aya masezerano agamije gukuraho impungenge z'urukiko rw'ikirenga rw'Ubwongereza. Uru rukiko mu kwezi gushize rwaburijemo gahunda ya guverinoma ya Minisitiri w'Intebe Rishi Sunak wo kohereza abimukira mu Rwanda, ruvuga ko icy'ukubiri n'amategeko. Nubwo guverinoma iyobowe n'abakonservateri yari yizeye ko aya masezerano agiye gukemura iki kibazo cy'abimukira, bamwe mu bagize iryo shyaka basanga adahagije kugira ngo ikibazo gikemurwe burundu. Muri abo harimo uwari Minisitiri w'Abinjira n'Abasohoka Robert Jenrick wahise atangaza ko yeguye muri guverinoma ya Rishi Sunak. Uyu avuga ko aya masezerano adashyiraho ingamba zikarishye zo gukumira abimukira. Kuri Minisitiri w'Intebe Rishi Sunak, iyi ni intangiro nziza yo gutangira kohereza abimukira binjira mu Bwongereza mu buryo budakurikije amategeko mu Rwanda. Kuri uyu wa kane ari imbere y'inteko y'abadepite, yabasabye akomeje gushyigikira umugambi we n'u Rwanda.
We will get flights off the ground.
Tugiye guhita dutangira kohereza indege zijyanye ababimukira. Tugiye guhagarika kwinjira kw'abimukira mu gihugu kandi bidasubirwaho. Tugiye guhagarika amato abazana. Mu by'ukuri yewe niyemeje gukemura iki kibazo.
Ibi bivugwa na Minisitiri w'Intebe Sunak hari abo mu ishyaka rye basanga nta musaruro bizatanga. Suella Braverman watangiranye n'uyu mugambi akaba yarirukanywe muri guverinoma, avuga ko nta cyizere afitiye aya masezerano mashya.
The reality is, and the sorry truth is that it won't work.
Tutabishanye aya masezerano nta musaruro azatanga, ntabwo azakora kandi ntazahagarika amata atunda bimukira. Uko niko njye mbibona nyuma yuko yasoma amasaha make ashize.
Ku ishyaka ry'abakozi Labour Party ritavuga rumwe n'irya Minisitiri w'Intebe, bo bavuga ko Minisitiri w'Intebe Rishi Sunak akomeje kugaragaza ko adashoboye. Biravugwa na Depute Lucy Powell.
The Prime Minister is so weak.
Minisitiri w'Intebe akomeje kugaragaza ko adashoboye, dore yananiwe kunga bo mu ishyaka rye, ahubwo akaba akomeje kwicamo ibice. Twese turifuza guhagarika ayo mato. Icyiza ni uko benshi mu duhanganye ubu bemeranywa natwe ko iyi gahunda idakora.
Izi mpaka zirakomeza mu Bwongereza mu gihe bivugwa ko u Rwanda rukomeje kwakira amafaranga kugira ngo ruzakire abimukira Ubwongereza budashaka. Mu kwezi kwa kane gushize bwaruhaye andi madolari arenga miliyoni 120. Amakuru dukesha ibinyamakuru byo mu Bwongereza agaragaza ko icyo gihugu cyahaye u Rwanda igice cy'imari ya mbere y'amapaundi agera kuri miliyoni 140 mu mwaka w'2022. Hiyongereyeho igice cya kabiri cy'amapound bivuze miliyoni 100 bwohereje mu kwezi kwa kane gushize, nk'uko Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu y'Ubwongereza yabyandikiye abadepite babwo. Muri uyu mwaka w'2024 ugiye gutangira, Ubwongereza buzoherereza u Rwanda andi mapaundi miliyoni 50, yose hamwe azaba abaye amapaundi miliyoni 190, ni ukuvuga amanyarwanda arenga miliyari 295. Ku ishyaka ry'abakozi Labour Party ritavuga rumwe n'irya Minisitiri w'Intebe, nta shingiro ryo gusesagura umutungo ku bintu by'akaduruvayo. Nyamara Minisitiri mushya w'abinjira n'abasohoka Tom Pugsley we yatangaje ko uriya mutungo ari ishoramari. Ibi avuga ni nako u Rwanda rubifata. Uyu ni Yolande Makolo uvugira Leta y'u Rwanda mu kiganiro na televiziyo Channel 4 yo mu Bwongereza.
Amafaranga ni ngombwa kugira ngo tuzashobore kwita kuri abo bimukira. Niyo mpamvu yitwa amasezerano y'imikoranire ku bimukira n'iterambere mu by'ubukungu. Ubwongereza burimo gutanga umusanzu mu iterambere ry'ubukungu bw'u Rwanda kugira ngo bizungukire Abanyarwanda n'abimukira bazazanwa mu Rwanda.
Abadepite b'Ubwongereza bazakora itora rya mbere ku mategeko mashya ku wa kabiri tariki ya 12 y'uku kwezi kwa 12, niko umuyobozi w'umutwe w'abadepite w'Inteko Ishinga Amategeko y'i Londres yatangaje. Mu itangazo yashyikirije abadepite, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu cy'Ubwongereza James Cleverly asobanura ko umushinga w'aya mategeko mashya witwa Safety of Rwanda uvuga ko u Rwanda ari igihugu gitekanye ku mpunzi n'abimukira. Wemeza ko u Rwanda rudashobora kohereza mu kindi gihugu abimukira baturuka mu Bwongereza. Uwo rutazemera ruzajya rumusubiza Ubwongereza. Uteganya kandi ko urukiko rwihariye ruzajya rureba ibibaho byose bifitanye isano n'abimukira. Ruzaba ruyoborwa n'umunyarwanda n'undi muntu ukomoka mu muryango wa Commonwealth. Bazajya bashyiraho abacamanza barwo naho bazaba ari abanyarwanda nabo muri Commonwealth, gusa ntasobanura aho ruzaba rwicaye. Ishami rya Loni ryita ku mpunzi HCR naryo rivuga ko iri tegeko rinyuranije n'iby'Ubwongereza bwiyemeje mu masezerano mpuzamahanga arengera impunzi.
Mubandanya kumviriza radio y'ijwi rya Amerika ivuga iri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru badushikirije. Ubu naho n'umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Amakuru aturuka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasiya ya Kongo aravuga ko agace ka Mushaki gashobora kuba karigaruwe n'inyeshyamba za 2023 kuri wa kane. Inkuru irambuye jenisho kandi bakomera.
Isantere ya Mushaki iri muri teritwari ya Masisi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasiya ya Kongo. Agace kari mu birometero 25 n'umujyi muto wa Sake nawo ubarizwa muri iyo teritwari. Abarwanyi b'inyeshyamba za M23 zafashe aka gace mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka, zigashyira mu maboko y'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yase, ubwo zazaga kubungabunga amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Mu masaha y'igicamunsi amasoko atandukanye yemeje ko M23 yongeye kwisubiza aka gace gahuriweho imihanda itatu. Ni ukuvuga umwuva Sake uja Rubaya, uwa Karuba werekera Minova mu ntara ya Kivu y'Epfo, undi ujya Kirorirwe na Kicanga mu sheferi ya Bahunde. Bamwe mu bayobozi ba sosiyete sivile yo muri ako gace babwiye Ijwi rya Amerika ko Mushaki yafashwe nyuma y'amasaha menshi imirwano hagati y'ingabo za leta ya Kongo FARDC inyeshyamba za M23. Abaturage bahunze berekeza mu mujyi muto wa Sake, abandi bajya muri santere ya Rubaya. Bwana Mauno Alexi ni umuyobozi wungirije wa sosiyete sivile muri grupe ya Matanda.
Baturamukije mu gitondo kare kare turi kumva amabombe, abaturage dusaba nkaho tuvuyemo basigara bari kugwana n'aba FARDC n'abazalendo. None muri iki gicamunsi bibaye ngombwa ko aba FARDC n'abazalendo bava mu centre. Muri amasaha tuvugana M23 niyo yicaye mu centre y'Mushaki.
Nyuma y'imirwano yo kuri uyu munsi, abaturage bo mu duce twa Matanda, Rubare, Kadirisha, Karambi na Ngendambuye nabo bongeye guhunga. Mono Alexi avuga ko amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu atewe impungenge n'uko ibintu byifashe muri iki gihe.
Bo twebwe turi abaturage, icyo tuzi ni uko habaye imirwano ikaze ndetse na ya ndege ya Sokoyi yaje gufasha aba FARDC, ariko nabo byakunze. Mbo ibyo ni amastrategi y'abasirikare. Twebwe turi abaturage, iyi santere ya Mushaki ni santere iri strategike. Aciye umuhanda ugiye za Rubaya, za Bihambwe, Masisi zone, ndetse ugatraversa ukagera naho bita muri Walikale. Niyo hajya gahava ibiryo byinshi byo kugemurira umujyi wa Goma. None kubona naho bahafashe vrema, turi kubona biragira impact iremereye cyane ku mujyi wa Goma. Iyi niyo yari inzira isigaye, none nayo irafashwe.
Abaturage bakuwe mu byabo bo basanga ko ingabo za FARDC zikomeje kugira ubushake buke muri iyi ntambara.
Babaje cyane, biteye n'akababaro cyane, kuko urabona ikibazo cya mbere biteye nuko Masisi yose ihagarikwe na Mushaki.
Niyo nzira igiye muri Masisi centre no muri Rubaya hariya bacukura amabuye y'agaciro. Sasa kubona bafashe Mushaki ni ibintu sana biteye ubwoba. Tangare ejo wumvishe bageze mu makariyeri ya minere, batangiye gucukura ugasanga batwibye amabuye y'agaciro. Birababaje cyane. Twasaba guverinema gukora uko ishoboye kose bagashaka imbaraga bakarekana na biriya byo barimo by'amatora.
Kugeza ubu igisirikare cya Kongo FARDC ntacyo kiratangaza ku birebana n'ifatwa rya Mushaki. Ariko ubwo twamuhamagaraga kuri telefone, Colonel Guillaume Njike Kayiko, umuvugizi wa FARDC muri Kivu ya Ruguru, yatwandikiye ubutumwa bugufi agira ati: ubu imirwano irakomeje kandi kandi ingabo zacu zirimo kubyitwaramo neza cyane. Turimo guhashya umwanzi kandi inshingano za FARDC ni ukurinda abaturage. Ibindi bisobanuro turabitanga mu masaha ari buze. Amakuru dukura harimo kubera imirwano yemeza ko M23 igenda isatira imisozi miremire ya Karuba no mu duce twa Minova ku mupaka n'intara ya Kivu y'Epfo. Ubwo aka gace kafatwaga ku nshuro ya mbere mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka, abenshi mu baturage barahunze bajya muri Sake, abandi baza mu nkambi zitandukanye mu mujyi wa Goma. Jimmy Shukurani bakomera. Ijwi rya Amerika. Igoma.
Mu Burundi mu ntara ya Cibitoke umugabo yataye umugore we yamutana abana bafite ubumuga. Umugore we aratabaza asaba abagira neza kumufasha. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza.
Aho ni mu rugo kwa Serafine Irambona w'imyaka 35 b'umukenyezi w'abana batanu, abakobwa bane n'agahungu kamwe, aba mu nzu y'izumba bibiri na salon iri nko ku metero 500 za paruwasi ya Katolika muri Rusiga komine Rugombo mu ntara y'Ibitoke mu buraruko bw'uburengero bw'u Burundi. Uri hanze y'inzu cyangwa utegereye abo bana ntiwamenya ko bamugaye, kuko n'amaguru n'amaboko bidakora neza, bakagenda bikwega baraganira.
None byadufashe turabana batoya pampa papa yarapfuye nawe uhari njye mbona ubutumwa kandi bumeze nabi ndakenye ko hajya hari ukuntu bakanakwishimira nubwo niyo nari mvuye mu kanya.
Abigeme bamugaye bafite imyaka 15 na 17 mu gihe agahungu ubu ku ruja 10 mu gahinda agashaka kumwica. Umupfasoni Irambona yiganira ujya Amerika tubwira ayagowe n'umwiheburo wamurengeye.
Abana bafashwe n'ubumuga papa wabacara abantu sinzi n'irengero ryiwe. Nanjye ubu ndarwaye ndarembye, ndiko ndiyumvira ko njye nanjye nirebe ko nabata, kuko ntibafise icyo bafungura, burira bakarara inzara. Ababanyi bahora bafasha ariko ubu nabo nta kintu bafise bamfasha. N'ubu barashonje ariko bararira babuze icyo bafungura. Inzu tubamo ntihabona, n'amatara dufise na nyine inzu yatubwiye ko agomba kudusohora.
Nyina w'abo bana bagendana ubumuga asaba munyempuhwe wese kumutabara.
Umwe aryama hasi mbapfu zikababara, uwundi aguma yicaye, uwundi aragenda ariko atambuka ntibikunda, agenda yidudagura. Nkabasaba ko bamufasha kweri bakampa n'agataye ko kuba nodandaza nkaronka icyo bafungura canke bakampa n'udukinga kugira ngo baze batembera baje hanze nk'abandi bana, uko babayeho nabi baguma mu nzu.
Ariko ntirampe bafite imyaka 38 yataye umugore wiwe haraheze imyaka 7 byamunaniye kwihanganira kurera abana batatu bagendana ubumuga.
Yarabataye arambwira ntashobora kubana n'ibyo bimuga, ntarengero na rimwe ryiwenze. Iyo yagiye aba bana nahora nshingero agenda gukorera 5,000 asoma ikiro cy'ibiharage n'ubufu bigaca bihera. None nanjye ubu ndarwaye ndarembye nana mituweli mfise ko bagiye kubaho ntabyo nzi.
Claudine Ndayishimiye w'imyaka 28 akaba afite abana 4 n'umwe mu babanyi bagerageza kuramira Serafine, ariko yemeza ko kubera ubuzima buzinze we n'abagenzi be ubu akenshi batakuwa amazi.
Wepe iyo bishitse kenshi tukabona abo bana bararaye inzara, arishe umubanyi afise arabahereza, ataca afise naho n'ukuri burira bugaca bakaryama ata kintu na kimwe barose.
Francine Niragira n'uwundi mubanyi avuga ko ingingo ya leta yo kubuza abasegereza mu mabarabara yaje gusongera isibe muri uwo muryango w'abana batawe na tabavyara kubera ubumuga bwabo.
Cyane ubuhoho byaranagakoze ahora n'abajyana no gusega, ubu ntibakibajyana gusega kuko babihagaritse. Ubu bagumaho, ubu wiyumviye ko ni wabahereza, urabona muri iki gihe cy'inzara hari igihe barara inzara. Nk'ubu turi mu gashogoro ntabareza, kenshi birashika bakarara inzara.
Urunganwe narwo nka Jean Dieu Nizeyimana baterwa agahinda n'umuga bw'abagenzi babo bakabura uko babikika.
Ndababara byema kubona nabirwa baryamye kandi baba bahaguruka nabo bakagenda, natwe tukaba tugenda je byema muramba ba kandi nabo bakaba batagira n'ubafasha. Mbabo nawe nabakwaye ntakaba bafise icyo yobarondere bakirwa baryamye ahindwe biri ku nzara batashobora kuronka icyo kurya.
Ijwi rya Amerika ryagiye kuraba uwo muryango rihasanga Perfetti Bukuru aserukira urunani rw'amashyirahamwe ajeje wateka k'abana FENADEB mu Rugombo na wenyine aratabaza.
amashirahamwe ajejwe gateka kabana n'amashirahamwe ajejwe gateka kabakenyezi agice yo kunganira abari hafi bavyumva babishoboye barateye agahinda abo bantu hashitse n'ukuri uwo hashika akababona ntiyoreka kugira icyafasha ashobora icyo yofasha turaganira nabo kenshi mbandi hafi yabo turaganira bararara inzara rimwe kabiri
Gilbert Manirakiza mustanteri wa commune Rugombo yabwiye ijwi rya Amerika ko mu mikoro make commune ifise iriko yiga uko yokubakira uwo muryango usanzwe ntaho nikora
commune nivyo hamagarirwa gufasha turabafasha kugira ngo turakuza ngo bandanye cyane cyane ko basanzwe ya muryango ufise mikoro make ikibazo gikomeye ko ntibagira naho baba byose ko turavyigana baza ko mu minsi iri imbere kumbure tuzohaba turaba inzira byoce mu kugira ngo turabe ko uwo muryango ushobora kuronka aho woba
ikigo UNICEF cyemeza ko mu Burundi abagenda n'umuga bahura n'ibibazo bitandukanye nye harimo ukubura utuzu twasugumwe twabagenewe kivuga ko hari benshi muri bo bituma mu mashamba canke mu masashe kubera ukubura ubwiherero bujanye n'umuga bwabo muri ico gihugu kandi naho leta yasinyiye amasezerano yubahiriza abagenda n'umuga urunani rwabo na ONU bemeza ko hakiri kumirwa bakorerwa haba mu muryango no mutuzi rero nyobika neza ijwi rya Amerika
Iwanyu muntara muntara ya Bumonge mu rwa mukuru w'iyo ntara hakorerwa imirimo y'uburobyi haravugwa isuku nke kubera ibura ry'imisarane hari impungenge ko hakwaduka indwara z'ibiza inkuru ijwi ry'Amerika bateguye yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragizwaho na TV ndashimiye
Ushitse kumwe hawa rumonge usanganirwa n'amajwi atandukanye imifunda y'amazi asesa ku musenyi no kumato aya bafundi baba bariko barasanura ubwato canke bakora amamoteri yabwo bagira ko bayatsa kugira bumve ko yakize induru z'abana baba bariko baroga mu mazi izabari mu isoko y'imboga mbisi zigurishwa aho ku nkengera za Tanganyika mu gitondo hari indagara zanikiwe ku buyungiro bwubatswe aho ku musenyi abapishi bariko barategura imfungurwa z'abarobyi bamwe bota imikeke abandi tete kumashiga ibyo abarobyi bafungura abavuye mu kiyaga abagakoresha inkwi harubatswe kandi utuzu tw'amahema dusambugwa iyi gikorwa cyo kuroba gihagaze ni muri utwo tuzu abarobyi bajyamamwo kandi bakabikamwe ibikoresho bitandukanye by'abarobyi kwibarabara ryubakishijwe amabuye rimanuka rivuye ku kaburimbo rije Bujumbura cyo kimwe no kumera z'umusenyi wa Tanganyika haramaze adandarizwa mu bikoresho by'ikirobyi n'ibifungurwa abarobyi bakunda gukenera amaze amwe yaho kunkenge za Tanganyika hanu musaka kuko yabomowe n'amazi ya Tanganyika igihe yagataduga muri kino gihe atabantu bayabamwo kuri uwo mweha harababa bariko baroza amakinga n'amapikipiki hamwe n'imiduga abakenyezi bamwe bo mu gisagara ca Rumonge bariko barahamesurira abandi bariko barahogereza ibyombo abana nabo bari mu munezero ntangere ko bariko baroga Tanganyika ikitagaragara aho kikiyaga n'utuzu twasugumwe abarobyi abaje kurema isoko abahirigwa batunze indagara zanikiye canke abahadandariza ibikoresho bitandukanye bashobora gukoresha iyo bafashwe n'umusonga mu gitondo uri kurahaca habisaba kurikanura urashobora guhonyora umwanda mukuru ubufukishije umusenyi baba bitumyeho mu ijoro abarobyi bo kuri uwo mweha baremera ko ikibazo cyaho bihagarika kiri mu bibahanze umurobyi ati
keshi tukumye kwihera twigira mu ikontineri ginaho cyaje twihinyije bicu cyasambutse nta handi dufise tucyo nta hari ho kuko aho mu mpango zose ntibakwemerera
mugenzi we babana ho kumwe hawa rumonge nawe ati turari ha kugira turonka aho twihagarika
ukuntu kese bigenda turi ngaha twifasa ngaho kwa mutama wero umuntu akari hamajana bi yego cyane na dose ziriyo ukeneye koga uri hamajana bi mu bisanzwe iyo tutari hafi turi nko mu site gutembera nkaha ruguru ku kaburiye aho buteramiye twari tiziriho barazifita yarugara ugiye acaguye ifunguro kuguru kifasa nyuma ukasuri hamajana bi
Abo burevyi bati hari naho tuja gusaba aho wihagarika kumuhana abakakwanyira.
Byanse ugenda gusaba kumuhana ngaha kumihana kanaka. Naho nyine batakuzi urumva ntibasobora kuguha.
Ndikunda.
Amakenga turafise nyine ko dusobora gutegwa n'ingwara furani urabona ni naho kutanga nikwi nameze misafu ni myinshi. Icyo dusaba nka komitiro ngo ikiro by'isanke nabandi bo baba bizezwe ko botuzanira utuzi twasobora kwiherera mu.
Aho rero niho hava kwihagarika aho babo tubonye toyi Gabriel arongoye runani rw'abarobyi mu Burundi aremeza ko imyeha nka yose y'abarobyi kukiyaga Tanganyika atagira utuzu twase ubumwe kuvaho amazi Tanganyika adugiye
ku myeha y'uburobyi nka hose murabona yuko twatewe n'ikiza cy'umwuzurira kukiyaga Tanganyika aho asanga aho twubatse utuzu twase ubumwe hose twarasambuse twaratwawe kubera yuko cyaga caraduze kirarenga hafi imetero ijana na cyasika ndi metero ijana n'itanu birumvikana rero yuko ahantu hari harubatswe utuzu twase ubumwe nka hose nka henshi twarasambuse twaratwawe
ubwo runani rw'abarobyi rwarashikirije ico kibazo abarongo ya makomine ari ku nkengera za Tanganyika kandi barizeye ko ayo makomine afise imyeha y'uburobyi azokumva kamo babateye ariko intambamyi zo kuronka aho batwubaka ziracahari nk'uko bishikirizwa na Toyi Gabrieli
ariko ikibazo naho ubwo buryo bwaboneka naho amakomine yogira ico afashije agakubaka ushuje kwa sugumwe hariho imyeha imwe imwe usanga ari kigoye kuronka ikibanza cyo kubaka mu twese twa sugumwe kuko aho ukoze gatoya ucawuma bahana iwanje aho ukoze gatoya uvumera mu iparasera y'umuntu rero niyo nintambamye twe tubona
baba barobyi yabo abaserukira bose barafite amakenga ko kubera ubwo bukene bwaho bihagarika bishobora kubatera indwara ziva ku isuku rike mu gihe hahimbaza umunsi wahariwe utuzu twasugumwe kuri uyu wa mbere z'ukwa cumi na kabiri aho mu rumonge ku civugo kivuga kiti twihutishe impinduka zidushikana ku isuku ritunganijwe neza kandi rikingiye umuhanuzi ntayegerezwa muri ubwo bushikiranganji yamenyesheje ko abarundi babiri n'ibice bibiri ku ijana bateyagarika mu Gisanze intara ya Kayanza ya nyuma ifise ingo 15 ku ijana zifise utuzu twasugumwe twa kijambere Bujumbura mu Gisagara niyo ya mbere igeze ku ngo 46 ku ijana bafise utuzu twasugumwe nk'utwo ku bijanye n'utuzu twasugumwe tubayabaye Karusi niyo iri imbere ku bice 82 ku ijana nayo Bujumbura mu Gisagara bakaba bageze kuri 65 ku ijana Nestor Girukwishaka umuyobozi w'amazi isuku n'isukura mu bushikiranganje mu byo bujeje harimo amazi igihe yashikiriza ijambo ryo guhimbaza uwo munsi yamenyesheje ko henshi mu bibanza bihurirwamo n'abantu benshi harimo n'amashuri atatu twasugumwe tuhabazwa utuhari natwo usanga tutagirirwa isuku co kimwe no mu ngo zimwe zimwe ibyo rero ni intanduruko yirandagata y'indwara ziva ku isuku rike ariko leta irafite umugambi wo kubaka muri ibyo bibanza utuzu twasugumwe mugabo mu mihana abantu bo
tumenye ko amazi basabano atamara imviro tureke kwa amatutweri mve kuko nta leta canke ishyirahamwe kanaka rizoza kutwubakira utuzu twa sugumwe mu ngo iwacu ntibishoboka ivyo
uwo muyobozi ajejwe vy'isuku n'isukura ahimiriza ahubwo abarundi gukoresha utuzu twa sugumwe kuko inyungu itari ku magara meza gusa
mu myaka iheze ibivuye mu tuzu twa sugumwe byafatwa ko ari ingorane mu bihe bya none iyo mbono yarahindutse kuko ubu benshi kandi henshi ku isi naho iwacu tudasigaye inyuma abantu barishukiye cyane kubyaza umusaruro ibivuye mu tuzu twa sugumwe mu kubikoresha nk'ifumbire gutyo umwimbu ukiyongera
Nestor Girukwishaka umuyobozi w'igisata kijejwe isuku n'isukura yarongeye koko mu tuzu twa sugumwe hashobora kuva umwuka abantu bakoresha mu gucana amatara canke guteka ibifungurwa
urakoze Thierry ndayishimye hano turangirije ikiganiro iwanyu mu ntara bashimye kwa mwaduteza amatwi nk'uko mubikora buri munsi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi guca kunda n'indyarya no gusigira abana impyisi ugasinzira umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana
Yeah.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Mukanya gatoyi cyane murumviriza ikiganiro cy'umuziki. Mugire weekend nziza.